n'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muteze amatwi, twongere guha ikaze abariko baratwumviriza. Twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isaha 12 turabashikiriza umuziki. Nimutangure rero utangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu iki gihe.
Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, bwakeye aho muri hose na mwanya makuru tugiye kubagezaho. Muri kumwe na Eugenie Mukankusi
naho zina umunezero.
Tuyahere muri Burusiya na Siriya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yanenze bikomeye igikorwa cy'Uburusiya bwarashe bombe ku ngabo zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Siriya zishyikiwe na Amerika mu majyepfo ya Siriya. Avugana n'abanyamakuru hejo kwa gatanu, Carter yavuze ko abarwanyi bakubiswe n'ibitero by'indege z'Uburusiya aho barwanaga n'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu. Yavuze ko Uburusiya bwaba bwararashe ku barwanyi ubutegetsi bwa Siriya bwabigambiriye, ibi ngo bikaba byabinyuranije n'intego bwatangaje yo kurwanya umutwe wa Leta ya Kiyisilamu, cyangwa se bukaba bwararashe ari kuri abarwanyi ari impanuka bitewe n'ubutasi budakora akazi kabwo neza. Umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko indege z'Uburusiya zari zimaze igihe zitagera muri ako karere karimo abarwanyi ubutegetsi bwa Siriya bashyikiwe na Amerika, aho bagabweho igitero hafi ya Al-Tanf hafi y'umupaka wa Siriya na Iraq na Yordania. Yagize ati, tuzasaba Uburusiya ibisobanuro ku mpamvu zatumye bukora igikorwa nka kiriya, kandi ibi ntibizongera kuba.
Tukiri muri Siriya, abaserukira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makungu bagera kuri 50 bashize igikumu ku rwandiko ruvuga ko uburyo Leta ya Perezida Obama yabyifashemo nabi mu gutorera umuti ingwano iri muri Siriya. Ibyo byatangajwe na Robert Ford yaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Siriya gushika mu mwaka w'2014 mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika. Ubwo rwandiko rusaba ikoreshwa ry'ibitero by'indege za gisirikare kuri Leta ya Siriya, ako kamo kiyongerezwa by'ibikorwa by'ibigwanisho bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntwaro ya Siriya biratandukanye cyane n'imigambi yo mu gihe ya Leta ya Obama ishimikiye cyane cyane ku gufasha abarwanya ubutegetsi gutuza Leta ya Kiyisilamu no gufasha utwigoro tugushiraho Leta nfata kibanza muri Siriya. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwemeje kugo rwandiko ari ugukuri, yamara ntibwashatse kuvuga kubiri muri urwo rwandiko. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara cya Copenhagen mu gihugu cya Denmark ejo ku munsi wa gatanu, John Kerry, umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko azoganira ivyerekeye kuri urwo rwandiko niyatahuka i Washington.
Polisi y'amajyaruguru ya Nigeria ivuga ko abarwanyi ba Boko Haram barashe ku bantu barimo gushyingura uwabo muri Leta ya Adamawa bicamo 18. Abategetsi bavuga ko abandi bantu bakomerekeye mu gitero cyagabwe ku mudugudu wa Kuda hanze ya Madagari, kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Ababonye ibyabaye bavuga ko abarwanyi ba Kiyisilamu bateye uwo mudugudu bari ku mapikipiki, kandi ko barashe ku bantu bari mu kiriyo. Bavuga ko abenshi mu bahasize ubuzima ari abagore n'abana.
Inteko zidasanzwe z'igihugu cya Iraq ejo ku munsi wa gatanu zasubiye gufata ikibanza kirimwo inyubako za Leta mu gisagara cya Fallujah cyari mu minwe ya Leta ya Kiyisilamu. Ibyo bibaye inyuma y'ingwano yari imaze hafi ukwezi. Inteko z'igihugu cya Iraq zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu mu gice cyo hagati mu gisagara cya Fallujah. Umutegetsi mukuru w'igipolisi cya Iraq, Lieutenant General Abdul Wahab al-Saadi, avuga ko guhabuza igibanza kirimwo inyubakwa za Leta ari ikimenyetso gikomeye kuri Leta kubona yasubiye kubahiriza ubutegetsi bwayo muri icyo gisagara. leta ya Kiislamu yafashe igisagara cha Faluja mumwa yafashe igisagara cha Faluja mwaka w'2014 yamara inyuma yugutana mu mitwe gukomeye mu kiringo cy'ukwezi guheze inteko za leta ya Iraq zarashoboye gusubira gufata ihari hafi gice cy'ico gisagara abagwanyi ba leta ya Kiislamu bavugwa ko bahungiye mu burengero bw'igisagara cha Faluja kubwo abategetsi bajejwe umutekano benshi mu bagwanyi ba leta ya Kiislamu bahunze igisagara cha Faluja muri yindwi imbere y'igitero cha nyuma c'inteko za leta mu kwihindura nk'abanyagihugu bariko barahunga ingwano
mbere y'umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi kuwa mbere w'iki cyumweru gitaha ishami ryawo ni ryita ku munza seri riravuga ko imfashanyo yihutirwa ikeneye ku mpunzi bihumbi miliyoni ebyiri n'ibihumbi 700 bo muri Nigeria
Ijwi ry'Amerika I Washington DC unabona umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi ry'Amerika
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro vyijwi rya Amerika Indwara z'ivyuririzi zirabangamira abagwayi b'umugera wa sida bari ku miti pfufahaza mu gihe badafunguye neza ivyo biruko kandi mu gihe babwirizwa gufungura bikwiye bari ku miti nkuko bihanurwa na OMS ishami rya ONU gita magara y'abantu ku isi mu cegeranyo cyaryo co mu mwaka w'2011 Muri rusangi abantu badafungura neza barabangamirwa n'indwara ya malaria na cane cane bari ku miti pfufahaza umugera wa sida tumenyeshe ko ibitigiri binini by'abagwayi umugera wa sida ku isi biri mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nkuko biri mu cegeranyo ca OMS co mu mwaka w'2014 Vyongeye ukudafungura neza kuba ari ku miti pfufahaza ni ntandaro y'igabanuka ry'abasirikare mu mubiri inkurikizi ni ugusinzikazwa n'umugera wa sida nkuko byashyizwe ahabona n'ikigo cy'ubushakashatsi ku ndwara ya sida hamwe n'indwara y'igitigu co mu gihugu ca Canada ubuvyibuhe bw'umurengera ku mugwayi wa sida buratuma benshi baheba gufungura bikwiye kugutinya kuduza ibiro ivyo biruko mu gihe bimaze kuboneka ko abagwayi bamwe bamwe bari ku miti ipfufahaza bagira ibiro birenze nkuko byashizwe ahabona n'ikigo cita ibijanye n'amagara y'abanyagihugu co mu gihugu ca Canada mu kiganiro cacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza kuri mikro nkuko muvyumva ijwi ni rya Raisa Lilian inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi kuri mikro ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira ngo bagendane umugera wa sida ntibahagari ku muti bitewe no kubura ifungurwa ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
habaye abaremesha kiyago boza barabakurikirana babahimirize no gufata imiti kuberako ni kenshi iyo babonye yuko batangwe kuronka ka mitende baca bashaka kuyita
nka leta yari kwiye gukora ku bantu bagana mu mugira wa sida yoraba ukuntu ibaronse uburyo dufate nk'ibintu byo gufungura
musanzwe byohera mu kibano kuko ari aho usanga mu kibano bagenda aravuga ngo urya ngo urya karabaye ngo afate imiti areke ngo ubone ngo umugera ngo utegereza kumuhitana
ko mugiye nk'abavyeyi cyangwa nko mu muryango basanzwe bazi ko umuntu yabagwaye mugera wa sida akaba bazi nuko ajya gutora iyo miti mugera abonye yayihagarikije bashaka kumukurikirana karabati ko yayihagarikije hari abo bigoro ugasanga barabuze ibifungurwa byatabuje bafise
guhimiriza abo mu miryango yuko wabwirizwa kubakurikirana no kuba bahafi bakumva yuko wabwirizwa gukurikirana umukwayi wabo araba yuko no mu mfungurwa afungura kware akamaro zimugira ko ari mfungu gusanga basabwa ko wabwirizwa kutse barafungura kenshi bakaza baraba ko bozi baronze
Nimiti isonzesha cyane birakenewe yuko ashobora kuronka ibyo afungura kugira ngo iyo ayifashe ntashobore kugira ingorane hagatangwa n'inyigisho kugira ngo akurikirane iyo miti yomara ikirengo kitari gito agendana mu mugere.
Ifungurwa zirimo ndema mubiri nsanganyangaburo ntanga nguvu hamwe n'ivyunyunyu zirakenewe ku bantu muri rusangi na cane cane ku bari ku miti fufahaza umugera wa sida. Abashakashatsi bahurikiye mu ishirahamwe rifasha abantu bijanye no gufungura ryo muri Canada bamenyesha ko umuntu umwe abakwiye gufungura ku munsi ibifungurwa birimo imboga n'ivyamwa ifungurwa z'intete amata canke ibiyakozwemwo tutibagiye inyama canke n'ibizikozwe mwo ukugira ikarashishi navyo nyene ntivyohara kugira ngo bagwanye ibiro vy'umurengera kuko bimaze kuboneka ko bamwe mu bari ku miti fufahaza bavyibuha birenze. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubagendana umugera wa sida reka mugenzi wacu ala ivirankunda adushikane ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba adushikirize inkuru yadutohoreje kubagendana umugera wa sida
ukudafungura ingazi kwiye kwa bagendana umugera wa sida gutuma bamana amagara make na cane cane bari ku muti upfufahaza iyo ngwara nkuko twabiganiriye na bamwe bawugendana bo mu ntara ya Makamba ahanini biva ku bukene bw'ibifungurwa aho ni mu gihe 98% kwijana y'abasanzwe bafashwa n'amashirahamwe yitaho bagendana umugira wa sida baba bagizwe n'abarimyi nkuko vyemezwa n'ubugenduzi bw'intara y'ubuvuzi ya Makamba. Mu gihe rero umwimbu ugabanutse bamwe mu bagendana umugira wa sida ntibaba bagifashe umuti neza rimwe na rimwe abagendana umugira wa sida barasaba impanuro ku baganga zijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura. Donat Ngendakumana aba ku mutumba Mworosi aratuyagira
iyo ntafungura bikwiye naho ndaza nkitura abaganga bakambwira ngine ntegerezwa gufungura kandi bakampa n'umuti w'akayabagu bigatuma nsubira gufungura neza.
Ugufungura kandi ifungurwa ku bagendana umugira wa sida ntibahage bikwiye ni yindi ntandaro yo gusiba gufata umuti ufufahaza uyo mugera. Adera Butoyi amazi imyaka 7 ayinywa atugira ko mu gihe atafunguye neza yumve ko ahaze uyo muti ahitamo kusiba ibizunguzungu no gucika intege nivyo biza imbere mu bibangamira Adera Butoyi mu gihe aba yasivye umuti. Izindi ngaruka zamazibonekeje ni nko guta ibiro n'igabanuka ry'abasoda barinda umubiri nkuko vyashikiye Leocadi keza k'Imana aba kumugwa mukuru wa Makamba. Ibintu biruko kandi mu gihe iyo miti ubwayo ishobora gutuma uyiriko imumerera nabi atafunguye neza. Kirisina Bazirutwabo amazi imyaka 12 ari ku miti ipfufahaza umugira wa sida arifatira ko akarorero
imiti yoshobora kongerera nabi kuko wafata imiti idafunguye utegerezwa kugira ingaruka mba nake nyivye mfungura.
Tumenyeshe ko ishirahamwe PAM ryahora rifata mu mugongo mu bijanye n'ibifungurwa amashirahamwe yitaho abagendana umugira wa sida ryahagaritse ico gikorwa imyaka 2 iraheze ivyo bikaba vyatumye imiryango yabantaho nikora itorohegwa mu bijanye no gufata umuti upfufahaza kukaba nkako ifungurwa zahora ziyifasha mu kubaho kwa misi yose ntibakizironswa nkuko makuru dukura mu kigo INSS gifasha abagendana umugira wa sida Chimakamba avyemeza. Twumvirize Beatrice Nirera ajejwe igisata cyo gutanga imiti no kwakira abantu mu kigo INSS Chimakamba.
Twebwo urumva nk'umuganga amubwira uti genda gezurondere urabe no mubabanyu giriki utuntu twose urondere utuntu ushobora kujya nk'ubu urumvura niye kubwiye ngo ntaco naronse nge ntaco nagiriki uramuhimiriza nyine ukagira mu bwana natwe iyo hari ibintu ngaha kare ari nk'umuntu ubona ko atacafisa baramuha ayo mata kagenda akayakoresha
Naho biruko inyigisho zo gufata umuti ziguma zitangwa by'umwihariko. Beatrice Nirera avuga ko ari ngombwa abantu bazironswe kuko ugusiba umuti upfufahaza biri mu bituma abagendana mu mugera wa sida bashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zifatiye ku ngwara z'ivyuririzi. Naho bamwe mu bagendana mu mugera wa sida badafata imiti kubera ko babuze ibifungurwa, hari nabandi bashima kuwufata kubera ko biri mu bafasha ako amagara yabo atabandanya sinzikara. Denirda Ndabambarire numuvyeyi amazi imyaka irenga 5 ariko umuti upfufahaza aba ku mutumba wa Rutegama.
Daronga dukenye kufatisha
uremera ukababazwa n'umuti ariko wawufashe
ehe
kubereke
kugira ngo shobore kire ngwara ngwaye.
Abagendana umugira wa sida barasaba bashimise ko ibisata biraba ibijanye no gukingira amagara yabo vyododora mu mashira hamwe muza makungu kugira ngo ifungurwa bahora baronswa zishobore kuboneka mu ntumbero yo kubandanya bafata umuti neza.
Abanonoso ibijanye no gufungura neza bokorera hamwe mu kwigisha ibijanye n'ingena abagwayi bari ku miti bofungura ku neza amagara yabo. Ivyo vyofasha kumenya neza ivyo bafungura kugira ntibibagirire ingaruka mbi ziturutse ku kutamenya nk'uko bihanugwa n'ishiramwe gitaho uburimi ku isi FAO. Uruhara rw'amareta nago nyene ntigohara aha ni nko gukarihishiriza ubwenge abizi ibijanye no gufungura neza ikanabagwiza kugira ngo bakwire mu gihugu cyose. Vyongeye kandi amareta yoshiraho ibigo bikurikirana abantu aho nikora bakanonsa ifungurwa zikwiye nk'uko ishira hamwe FAO ribandanya ribihanura. Ariko kandi amashirahamwe yigenga nayo nyene yoshigikira bari komiti pfufahaza umugera wa sida. Amakuru dukura mu gihugu cha Senegal atumenyesha ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'amashengero bagiye hamwe mu gutororokanya ibifungurwa byo gufasha abo bagwayi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari komiti pfufahaza. Tega amatwi ikiyago twagiranye n'umugenduzi mukuru mu ntara y'ubuvuzi yamakamba ba Alexi Nijimbere aganina na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Alexi Nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabaramukije
namu
abagenda mu mugera wa sida bari ku miti ipfufahaza usanga hariho bamwe batayifata neza bivuye kuko bafise inzara mu miryango.
Icyo kibazo turakizi misi heze twari twasabye yuko abo bantu bofashwa shirahamwe pamurira twumva rifatanije n'ikigo Seneres baragerageza kubaha ibifungurwa araheze imisi ibyo gikorwa cyarahagaze.
Ni kuki mutasubiye kubadodorera ahandi mu bindi bisata
murazi yuko abagira neza bo bafise ibindi baraba by'iwabo uvuga yuko abanyagirwa batari bake bafise ifungurwa turabaha imiriza rero muje mu mashira hamwe bashobore bo nyene kuronka utwo bashobora gufungura
bo bari icizere cuko izo fungurwa hazogirige kandi zigasaba kandi kuboneka vuba gahafi.
Kuri iryo shira hamwe pamu bagenda batubwira yuko bagenda nabo bagira ibibazo bijanye n'izi mpunzi ziri mu karere ko muri bino biyaga bigari mugabo baradushira mu muhanga w'uko heza bakagaruka bakadufashiza abagwayi.
Ni kuki mutafata nk'ingingo ifasha kugira ngo mushobore kuziganya umwimbu bimwe bitamahanga maze uwo mwimbu ukaba ujeje gushikira abagendana mu gira wa sida mu gihe bageze kuri ubwo buzima.
Iki kibazo uvuze ni kibazo gikomeye cyane ubushikira nganje ngo burimye n'ubworozi busanze bufise amahangare atari make yubatswe mu izo ntumbero z'uko abenegihugu bwo kwigishwa kugira ngo baronse umwimbu ibashe babumarira ku isoko ariko bamenye yuko batageza kuziganya ikizo bafasha mu gihe bazoba umwimbu wa barindire kuronka indi myimbu.
Alexi Nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabakenguruki.
Turabakengurukiye natwe.
Arakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyaga dushikirije. Turuhuke gato mukumviriza akaririmbo Sida ngiyo yaririmbwe na Rugeri Inyange Haridi batazira Dogo A.
Sida
baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi ya Amerika kuri micro muri kumwe na Haisa Lilian inamahoro uno musi turiko tuyaga kubijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubagendana umugera wa sida bari ku miti fufahaza gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uyu nawe akaba yiteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
cye ikibazo no baza muganga ko tumenyereye abagwayi bose bageye kwa muganga babaha ibinini muganga akakubwira ati bivanya n'ingwara rwaye n'imiti tugira tuguhe hagarika gufungura ibinibi none kubagwayi b'umugera wa sida bo babaha imiti imwe cyangwa uburyo bwo gufungura bose batabunganye
uje ikibereye nkubwira umuntu agira amagara meza bagwaye ingwara imwe tukabavura kumwe kubyerekeye gufungura naho nukubaho umuntu aragenda uko ashoboye akamukurikirana akamubwira ibibereye nawe agaheza kiyunguganya kugira ashobwe kubironka ngo amaheze agira amagara meza
mbaza ndakwishura
iyo miti ya sida iyo umugwayi yayifashe ndetse agakurikirana n'impano za muganga arashoboye gukira umugira wa sida kuburyo utosubira kwibonekeza iyo basubiye kandi kumufata ibipimo
oya gushika ubu unye iyo umugera wa sida winjiye mu mubiri w'umuntu ni kuvuga yuko ingwara iraheze ikibonekeza naho yafata umuti w'ugufufahaza si kuvuga yuko yakize ingwara ahubwo ya miti yamufashije kugira babasuda bibo mu mubiri bakomere aheze amere neza
mbaza ndakwishura
iyo miti itangwa iyo bishikira bose ntibarabe abatishoboye ngo babahe mike yabishoboye nabo babahe myinshi
hano turafise ikigo gikomeye citwa Kamebu ari imiti bayituma ko hanze igaheze gashikirayo hama amavuriro akurikirana abantu bagwaye mugera wa sida amashira hamwe eka nibitaro bikuru byose bagenda kurondera iyo miti bifuza kugira abahereza abagwayi babo rero nivyo ko bishika yuko hariho amazu amwe amwe agurisha imiti usanga bagurisha iyo miti ya sida kuko babisabiye ruhusha
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ku bantu bagwaye mugera ku miti babatanga kwa muganga yo benganye uburemere bose babagwaye mugera ungana
ego cyane imiti y'ugufufahaza sida igenda irarutana inguvu akarero twotanga ni wa muntu atanga uyu muti w'ugufufahaza atamusi n'umwara wujako rero haro bishika yuko imiti ayifata nabi canke ikamunanira baraza bakamuha iyindi miti ikomeye
ndakubaza muganga ko tubona ku isi ubuhinga bwo kuvura buguma butera imbere maravuga imiti yo gufufahaza sida none nta buhinga burabonekaho sida wayivura igakira burundu
gushika ubunye nta buhinga buraboneka ariko icyo tuguma twizeye nuko abashakashatsi baguma bigoranye baraba basubira batohoza kugira umuti w'ingwara ya sida vyukuri uboneka kugira ukize abo bose bayigwaye
Ganiro nikira cyitwa rya Amerika n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka n'umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
umugwayi wa sida iyo agwaye sida usanga haro n'izindi ndwara zimwandukira ugasanga mbere zozo zije zifise inkomezi gusumba umugira wa sida kandi byo bica bituma biba n'ibimenyetso byerekana kagwaye sida mbega iyo ariko arafata imiti niyo miti izo ndwara ayifatira icyarimwe cyangwa se abanza gufata umuti w'indwara imwe indwara yamara gukira gaheza agafata iyo wundi
iyo umuntu agwaye sida akagwara yindi ndwara nk'akarere twotanga akagwara nk'igituntu ashishikara gufata imiti gufufahaza bakongera bakamushira ko imiti ivura ingwara y'igituntu
mbaza ndakwishura
ko tubona ingwara zose nka zose ziri ku isi baziro nk'irucanjo ntarucancu gwa sida gogo baba bariko bariyumvira mu buhinga bwa none bwo buvuze uboneka
byose bakabagira uko bashoboye kugira ngo rucancu canke umuti uvura burundu ingwara ya sida biboneke ariko ico mwomenya nuko impingira cari ndende uravye ibikorwa bimaze gukorwa kuva aho uwo mugira ubonetse haraciye imyaka 30 irenga ukabona yuko hari abashakashatsi bagize uko bashoboye gushika baratori incancu muca mumva yuko ari ingwara ikomeye
mbaza ndakwishura
mugihe muko yagiye kwa muganga bakamuha imiti yo gupfupfa hati babashobora kubabwira ifungurwa baba bemerewe gufungura zitabatera ingorane
iyo umuntu wese bamwakiriye bagaheza bakamushaka imiti yo gupfupfa haza barambwira inkurikizi y'imiti ayikarafata barambwira ikintu ategeza kwifata mu gufungura mu kubaho mu kuruhuka no kumuhanura kwimenyereza kwinonora imiti kugira ubuzima bwiwe bwose abushishikare kandi niyo miti igende neza mu mubiri
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo sida ngiyo karugera inyange haridi batazira dogo A Jamba banywanyi bacu Dionys ndiwe kubgayo yatwandikiye avuga ati narumvise ikiganiro kijanye n'abahuzi bitsina babisangiye sintegera neza ico bagituma abo bahuzi bitsina babisangiye bavyishimira kandi bazi ku jambo ry'Imana ribibuza abavyeyi babo babifise mu ruhara kuko bihera mu bwana muganga munyana twishurire n'uyu munywanyi
Dionys ndiho kubgayo ndakuramukije nivyo yuko abantu bahuzi bitsina kandi babisangiye baguma bibonekeza hano mu Burundi kandi bakibonekeza no kwisi yose rero kuvuga ngo uragiriza abavyeyi ko bafise mu ruhara ivyigo vyarerekanye yuko ari abantu bavuka bamezuko kandi nshiramwe impuza makungu y'itahamagara y'abantu yarerekanye yuko atari ingwara ariko ari uko baremwe nico gituma rero ubona yuko basigaye babivuga kugira abantu babimenye
Shimiye Damasene Bukuru hamwe na Dionys ndiho kubgayo tutibagiye nabandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo arukarutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti uza gukira indwara arayirata bikubwiye iki
kuvuga yuko iyo umuntu agwa ingwara akazarayibwira dufate akwa inkingwara akazarayibwira wa umuntu abana iko yizigiye ashora no kumarangira umuti agasanga iyo ngwara yayikize
bikubwiye iki
nokuvuga uko mba ugwaye ukabwira nk'abagenzi cyane umuntu wari we wese arashora kugira icyo yagufasha aba yimubwiye
bikubwiye iki
hajya urashobora kugwara ingwara ukayihishamo ariko iyo ubwiye mugenza akashobora guterera icyumviro akurangira ubyoro nk'umuti kwiyo ngwara mugo mu gihe wari wayikumijemo uragwara ugasinzigara ukagera ku
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubari ku miti fufaza umugera wa sida Nshimiye Alain Yves Rankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Makamba ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira kwandikire kuri burundivoa@gmail.com canke kuri 68 31 91 51 canke kuri 68 23 88 71 kuri micro mwari kumwe na Raisa Liliane inamahoro ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
twashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isaha 12 turashikiriza ikiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kuwa gatandatu nk'aya mango.
Mwana msenshuti mwese muduteza matukui muriki gitondo. Muriki gitondo kuri mikro.